Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio 18 mu Washington DC. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mwese mu biganiro vyo kuri Nusa.
Kugenda ibintu bidakwiye kwashuje kwitwaza ngo twaserukiye igihugu twazanye imidari none dufungiwe ngaha n'upanza akaza bararindira bakagenda ruko abonye ko byose bikwiye ko murumva yuko bagiye ari batanu bonyene.
Uwo no muhuza w'abarundi Edouard Nduwimana avuga ku kibazo c'abarundi bari baserukiye igihugu mu nkino za box bafungiwe icamaso mu gihugu ca Gabon. Ni mu makuru twabateguriye mu kanya, mugume ku radio yanyu. Imbere y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini, reka tubanze duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Sentare muri Iraq yaraciriye urubanza rwo gufa umufaransa yagirizwa kuba yari ifatanije n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu Mustafa Mohamed Ibrahim w'imyaka 37 yamuka mu gisagara ca Nice mu Faransa ku munsi wa mbere. Yabaye mu Faransa agira kane aciriwe ubwo gufa muri ico gihugu ca Iraq. Ku munsi w'Imana abandi bagabo batatu ba Faransa baraciriwe urubanza rwo gufa. Bari mu Faransa 12 bafatiwe muri Siria baca barungikwa gufungirwa muri Iraq mu kwezi kwa kabiri. Ishiramwe mpuzamakunguru iharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch hamwe n'iyindi mihari iharanira gateka ka muntu baranegura izo manza zo kwica muri ico gihugu ca Iraq. Amnesty International ivuga ko mu kwezi kwa kane igihugu ca Iraq cagumijwe mu bihugu bitanu bya mbere ku isi byica abantu bibanyonze. Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela ejo ku munsi wa mbere yaremeye ko agiye kwerekana ubushake bwo kurondera amahoro mu gihugu ciwe imbere y'uko haba ibiganiro muri Norvege hagati y'intumwa za leta hamwe n'iza Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Ibyo biganiro bibera muri Norvege muri iyi ndwi, bizoba bibaye ivya mbere izo ntumwa z'izo mpande zibiri zibonana amaso mu yandi. Maduro yemeje ko intumwa ziwe zirimwo umushikira nganji wo kumenyesha amakuru Jorge Rodriguez. Ibyo biganiro bije haheze amezi hari kurwanira ubutegetsi hagati ya Juan Guaido arongoye inama nshingamateka ya Venezuela hamwe na perezida w'umusosialiste Nicolas Maduro. Nayo muri Peru abafuye bahitanywe na nyamugigi mikomeye yabaye mu karere k'ishamba rya Amazone mu bihugu bya Peru na Ecuador bariyongereye bashika kuri babiri. Abantu barenga 30 barakomeretse igihe iyo nyamugigima y'igipimo cya magnitude 8 yasenyura ubutaka bw'uburebure bw'ibirometero 92 mu buraruko bwa Peru. Yabaye nyamugigima ikomeye cyane yateye ico gihugu mu kiringo cy'imyaka 12. Ibinyamakuru bishikiriza ko abantu 15 bakomeretse muri Ecuador ahacitse umuyaga nkuba mu bice bimwe bimwe biri mu karere k'iryo shamba rya Amazone. Abanyepolitike muri Afghanistani batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'intumwa z'abarwanyi b'abatalibani bazohurira mu Burusiya ejo kuwa gatatu mu bindi biganiro bigamije gutorera umuti intambara muri Afghanistani imaze guhitana abantu batari bake bafa buri munsi. Iyo nama hagati y'abanyafghanistani ije mu gihe hamaze amezi Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'abarwanyi b'abatalibani bari mu biganiro byahagaze kuko abatalibani banse guhagarika intambara kiretse abasirikare mvamakungu barongowe na Leta z'Ubumwe za Amerika bavuye muri Afghanistani. Ibyo biganiro hagati y'abanyafghanistani bizoba bibaye ivya kabiri abategetsi b'abatalibani bahuye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afghanistani mu gihugu cy'Uburusiya. Urusiya bwari yemeje kugira uruhara rwa kidiplomasi mu gufasha gutorera inyishu intambara iri muri ico gihugu cha Afghanistan mu mahoro mu gukoresha ubucuti bwa hafi bufitaniye nabo bagwanyi baba Taliban bwamuzi uko ibiganiro biheruka bibuhuza aba Taliban na leta z'umwe za Amerika.
Urakoze mugenzi wacu Aloyzi Bigirimana kuma kurovugwa hirya no hino ku isi adushikirije tubibutse ko turi kuri na site yacu ya internet amakuru arahari ya adresse ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com tubibutse kandi no kuri Facebook niho turi adresse yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio Ijwi rya Amerika makuru arabandanya ubonaho n'umwanya makuru mu karere k'ibiyaga binini. Umuhuza w'abarundi Edward Nduwimana yemeza ko ikibazo c'abarundi bari baserukiye igihugu mu nkino za box bafungiwe icamaso mu gihugu ca Gabon kigiye gutorega umuti yamara yagiriza uwo mugwi ko wataye ibintu mu rudubi ugenda ubushikira nganji butaraheza gutunganya ivyo bumvikanye vyose ariko habegwa n'ikibazo bamenyesha ko ico cizere haheze imisi 8 yose bagihawe mugabo atakirakogwa. Ninkuru ya mugenzi wacu Elo Juwiri Kaneza
avugira kuri radio YouTube zima FM yo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi mu mpera z'indwiheze. Umuhuza w'abarundi yavuze ko ikibazo c'abakinyi ba box batatu nabagiye baherekeje babiri camaze kumugeraho ariko asigura ko yabwiwe ko abo baserukiye u Burundi mu nkino za Afrika muri Gabon hari amakosa bakoze bati ibintu mu rudubi. Edouard Nduwimana
nduse turati ibintu mu rudubi kuko aba bagiye kuduserukira muri box biragaragara yuko ibintu babitaye mu rudubi kugenda ibintu bidakwiye kwashuja kwitwaza ngo twaserukiye igihugu twazanye imidari none dufungiwe ngaha n'ukwanza bakaza bararindira bakagenda ruko abonye ko byose bikwiye ko murumva yuko bagiye ari batanu bonyene gwasize batandatu bandi inyuma ngo bazira yuko ari bazobashira uburyo bisigura yuko bagiye ibintu bitaratungana abeza nkabitaye mu rudubi kuza rwategura ibintu bakirikare naye handi nibaza yuko akamu bateye twarakumvise ababijeje baravuze yuko bari kwarabikurikirana mugabo cyo nohanura nuko bazarategura ibintu neza ubinzu cyo guserukira ibuka genda by'ukuri wakwije byangombwa nyimbaraga tike wakaronse nyimbara impamba wayironse kandi wumvikanye n'ababijejwe apana kugenda ko kumenga kiye giturumbuka.
Ariko Eric Ndayishimiye twarishira hamwe y'urukino rwa box mu Burundi asanga basiguriye umuhuza batamubwiye ukuri kose.
Iyo rera makosa yabaye abantu babareka kuza barikura ku bintu bagira ngo biki nibiki twebwe twari twagize nkuko byahora bigenda tuzi uko atangora n'izihari nitwari gufata umwanzuro wo kugura amatika 5 tubona yuko ibintu bitazokunda ntivyashoboka kuko ari na mayera menshi natwe turayakene twari tufise kintu tuyakoresha niboje ngaho rero ngo baze baradukora mu gikomere bavuga ibintu turi mu gasozi batubeshira aho gutorera ikibazo umuti baguma bavuga ibintu byukubeshe ibintu bavuze ngo ariko barabikora depuis le 20 nibirava mu nzira aho na makosa ari kuri aba bari muri delegation yo ya kabisa tuze turavugana nk'abantu sportive ma kandi tuze turareka kuza turarondera mama ntaje atacamaze aduteranya kubusa dushaka kwigovyora mu bintu byamaze kuba byabaye byabaye umuntu abasika ko umuntu abitorera umuti gusa twarababwiye yuko twebwe ino hari umuntu yatwemereye kutwavanza amahera byemeye kuzoyariha ibyo baramuraondeye baramubwira tabu abudara kugira yatange aravyanka baramuhangaje mike kuri yarakene ko ivyo byose ni ibintu byerekana ko tufise bonne volonté yo kuvino no gufasha verine masitu ministeri ya sport et culture situko bazi yuko facture duga ko musiko munsi kandi dushaka kononesha guverinema twashaka yuko bafasha kugira ibyo bintu bipfema
naho batarabivamwo muhuza w'abarundi amenyesha kucizera ari kinini afatira ku byashikirijwe n'abijejwe kumurusha
akajambo kubizeza nako numvise nyakubahwa munyamanga ntayegezwe mu mushikira ngandi bujeje nkino yavuze yuko bari ko arabikurikirana yuko agiye kubitunganya nibaza rero yuko bazaza akabitunganya vuba kuko naho baba baragizemwo uruhakumbura kabagiye bidaciye mateko canke baragize amakosa na barundi n'isweza ngo tubahebereyo ngweza twabafashe twabashikira nka barundi ariko tubaye impanuro yuko umuntu n'izo azikurikira baze bagende babona yuko byo kuri byose bitunganye nibaza rafata ibintu babitamurudo bimwe nuko
ndayishimiye ashimira umuhuza w'abarundi mugaba gasanga cyihuterwa cyane ariko we nabo bafunganye ucyamaso batahuka mu gihugu
umuhuza hajya turakunda kumusindira afisa akazi kenshi gose nta muntu numwe muri aba bari ku rugendo bafungiwe muri Gabo yabajije ikintu byagenze ngo tumuhe inkuru y'imvaho mugabo turamushimira kandi kuyasabye yuko turabarundi twashoba ku vino kandi nabo nyine babimwemereye ko bari ko barabikora none biriko birakogwa umva byagiye mu bibazo byihutigwa twebwe rero tukoma dusaba ati aha turi mu mahanga ntitumerewe neza kandi na fakitiri gumiduga ku gihugu nibagerageze ko bashobora kose badukuri no hanyuma tugende gukora umurimo ibyo imidari twarose batabona yuko ari akabarifise tuzobana yatubiganira mugabo twe tuzi yuko abantu bateteka igihugu nibagire politike yasheze vide tubona navyo nyene ko ari agahaze mugabo twibaza yuko ari ibintu bazobananya baraba nabo nyene bakikubita gashi imbere nabo banda bakabakanda natwebwe nyene twabaherekeje eka nabandi basigaye yo bakaronka gahegwe akatugirira umunsi mukuru ahubwo tugatamba tugatahariga
mukurindira uwo munsi wo kwigina na fagitire yo igumiduga mu gihe bari kuri 2,380 vy'amadolari y'abanyamerika iyo baramuka batashe ku kirangaminsi cyatekanijwe ubide nibafise ryaba 10,000 nkuko ivyo basabwa ni hotel bashikiyemo bivyerekana eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
urakoze cyane eroje kuri iyo nkuru tuje buke mu Uganda ubuyobozi bwo ku mupaka wa Chanika muri Uganda bwiyamye abanyagihugu bajabuka mu Rwanda baciye mu nzira zitemewe n'amategeko kubihagarika basaba kubihagarika kugira ngo ntivyongereze kubibazo igihugu ca Uganda gifitaniye n'u Rwanda muri iki gihe n'inkuru y'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi.
Nubwo igihugu cy'u Rwanda cyafunze imipaka yacyo na Uganda kikanabuza abanyarwanda kongera kwambuka muri Uganda, abanyarwanda bo bemerewe kwambuka mu Rwanda. Nyamara ariko abambuka bakiye mu nzira zitemewe n'amategeko bo bahura n'ibibazo birimo gufungwa. Akaba ubuyobozi n'abashinzwe umutekano aha ku mupaka wa Cyanika mu nama bagiranye n'abaturage babasabye kutongera guca mu nzira zitemewe. Sanyu Erasmus numwe wayobozi ayavugiraga muri iyo nama rusange.
Birazwi ngo kwinjira igihugu utanyuze ku mupaka mu migration nguteze itegeko rirabihana. None ndi kwinginga abantu bacahi na cana baturi uyu mupaka abanyamigenda kanyamicucu kabira gahuru rukoro ibyo bice cyane nimwo biganje. Mbasaba nimbabazi anyuze mu panya anyure ku mupaka ashikira ibyo byemerewe. Otherwise twabaho minus gucuruza utwo tuntu turi peti dufite ibyo kurya twarya tukimaintaininga muno.
Ivan Barasa n'umukozi wo mu kigo gishinzwe binjira n'abasohoka mu gihugu ku mupaka wa Cyanika.
Ibindi byo kora kuri ubusango sango bugendo basi
ati byo gukora udukosa duto duto twatuma mufunga kumara igihe kirekire ntabwo biri bufashe. Imaze kubona yuko abagore bakunda gufatirwa mu Rwanda, ushaka kujya mu Rwanda aze ku mupaka wemewe tumuhe ibyangombwa, ariko mwirinde guca mu tuyira tw'impande tutemewe n'amategeko. Muzi ku Rwanda rurimo kutwiyenzaho muri iki gihe hari ibyo rudushakaho. Nibaramuka babafatiyeyo mujye mumenya ko icyo ari ikindi gihugu kandi gifite amategeko yacu. Mwirinde, hano dufite ibyo dukeneye byose. Simbona n'impamvu mujye mu Rwanda naho byaba gusura abavandimwe mujye mucya ku mupaka wemewe n'amategeko. Umwe mu madamu bigeze gufatirwa mu Rwanda bakarekurwa yavuze ko abasirikare b'u Rwanda babarekuye bamaze kubaburira kwirinda gucya mu nzira zitemewe n'amategeko kandi kuzongera gufatwa azahanwa bikomeye.
Abasirikare bagerageza kuduhana baratubwira ngo nitwe bongera kudufata nuko dufunga ubutazata kandi kirenzaho ngo nibagomeza kugumiza barabamagirira bakanga baragenda barabarasa. None naye ndi kubasaba ngo dutuze twe kongera gusubira mu Rwanda.
Ubuyobozi bwa Cyanika muri Uganda bwaburiye abaturage kubahiriza amategeko y'igihugu cy'u Rwanda ntibongere gukoresha inzira zitemewe n'amategeko kandi banabasaba kutabangamira abanyarwanda bambuka muri Uganda baje guhaha, ariko ko bagomba kubagenzura kumenya kumenya ikibagenza.
None dufatanyije na Securi katubareka. Ako ntari kuvamo n'ukubareka gusa, n'ukumonitoringa movements zabo. Koko hanaziramo nabandu babyo yemwe. So nanone dufatanye nubwo baraho bari kunyuraho wenda ngo ntitubafashe, turabihoreye turi kubana neza. Ariko mu monitoringe movements haziramo nabandu babi. Ariko situation iri kutwereka ngo tube tubihanganiye te kuba nkabo.
Amatati hagati y'ibihugu byombi ntabwo arabonerwa umuti. Abantu bagera kuri bane bamaze gutakaza ubuzima, barimo abanyarwanda batatu n'umuganda umwe ukurikije ubutegetsi bwa Uganda kubera icyo kibazo cyo gufunga imipaka. Kandi amahirwe yuko ibihugu byombi byaba byegereje gukemura ibibazo bifitanye asa nk'akiri make cyane. Ignatius Bahizi, Judy America, Uganda.
Urakoze cyane Ignatius Bahizi kuri iyo nkuru. Sentare icimanza zijanye n'amatati y'akazi mu Burundi kuri uno wa mbere yumvirije urubanza Radio Bonesha FM iregamwo urwego rujejwe gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi sense n'urubanza rujanye n'ukudindiza ukugurura iyo radio yugawe muri 2015 ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza aho bumaze guhakwa guhirikwa mu kiganiro mugenzi wacu Diane Ninahazwe yagiranye na Leonce Masengo arongoye iyo radio yatanguye amubaza uko matati hagati ya Bonesha na Sense yatanguye
mu mwaka wa 2018 twarandikiye urwego Sense dusaba ko kugurura baraviga mu nama ya bose bavuze bati dossier ya Radio Bonesha irakwije ibisabwa ariko baca bashiramo akantu ngo ariko tusaba yuko butuzanira attestation de non poursuite judiciaire duca tubona ko baturenganije kubera ugo rupapuro tana hamwe gwanditswe mu bintu bisabwa abashaka kugurura amaradiyo niho rero twaca tuvuga tuti aha anye baraturenganije ko bemeye yuko dukwijije byose kandi twubahirije ibijyanye no kumenyesha amakuru mu Burundi none icyo gipapuro akidutuba kwabuki bivuye kuki nico gituma rero twaciye tushingisha ugo rubanza no munsi kwari kugira tuje hamwe kugira ngo barushire mu mwiherero bace baruca nivyo rero vyabaye no munsi bace babunguruza urubanza kwigenekereza rya 2024
urubanza mwize ko ruzahava rugira ico ruvamo
ego turavizeye kumvo zibiri nyamukuru nuko twebwe turabona yuko kwitu barusha mu rugo rubanza kandi no munsi byagaragaye uburanira sense zagaragaye yuko ata bintu byinshi afise ashobora kuturusha mu rugo rubanza ico ni cyambere hanyuma cya kabiri nuko sentare twituye twe turayizeye
mbega sense yoyo ico gipapuro ari ico mwise attestation de non poursuite ni nkuko twobivuga mu Kirundi yuko ari urupapuro rwerekana yuko Radio Bonesha atayi dosye nimwe ifise mu butungana idakurikiranwa n'ikintu kimwe mu butungane sentse mu kuyibasaba yayisabye isigura kwikenere iki kwereke yarindira rusaba
ndumbaza ivyo basaba ivyo bipfuza n'ibikitwe turaba gusa yuko birimwe mu vyo basanzwe basaba bitarimwo barabisavye abandi bose bemereye twese tuvuga tuti ico gipapuro nta mvu nta siguro nimwe irimwo ko ubera nta kirimwe
hanyuma itariki ya 2024 niho muzosura kuburana mu gatsinda Bonesha iriteguriye gusubira gukora mu gihugu cy'u Burundi
turiteguye gose gusa mugabo n'ingorane nyinshi ibindi navyo tuzokora buke tuzokora none andi maradio ntakora naha ko bakora akorera mu ngorane tuzokora mugabo
aho nashaka kwaza na cane cane kuvyerekeye nk'ivyo uburyo mwakoresha ko Bonesha mu 2015 twokwibutsa ko ari imwe mu maradio yatewe ubutegetsi buhatswe guhirikwa amashini yayo yararasaguwe hama ibikoresho bitari bike birononekara ibyo bikoresho murabifise bavuze ati nimutangure mutegekanya guca mubikura hehe ubwo nyene narijya amatwa dusumira hariho bamwe mu bahura bafasha iyo radio ubu unye batakiriko barayifasha
ubwo ntibadufasha kubera tutari ko turakora mugabo nibaza yuko dutanguye gukora bazodufasha kubera erega abemera ibijanye n'uruhara rwo kumenyesha makuru atandukanye kandi yizewe ni benshi umva ikikuru nuko tworonka ugo ruhusha
hanyuma kuvyerekeye amenyesha makuru banyu nabo twovuga ko benshi mu bakozi babonesha FM abatari bake bari mu buhungiro ibico naco ntikizohava kibabera intambamye
abari hanze bari hanze nyene urumva nuko ntako gushobora kubandanya dukorana ariko abari ngaha ni benshi ahubwo hanyuma nashaka ndakubwira yuko nico twashikirije sentare nuko tubabazwa cyane gose nabo bantu bamenyesha makuru bari ngaho onye bari mwibarabara atacu bariko barakora ibyuma byacu biriko birapfa muri OBR tuba twaramaze kwinjiza amafaranga atari make bimwe bita ITR amafaranga umukoresha arihira abakozi n'ingingo n'ukuri yaje yononera abantu benshi harimo n'ikigo gitoza amakori OBR
ego hanyuma hambavu yabo bari ngaho mwahorana n'abandi mushaka kurondera kugira ngo Radio Bonesha FM iramutsemererwa gukora isubire gukora hari kandi abari bafitaniye amasezerano adahera contrat durée indéterminée ni kwavyita muri mu gifaransa na Radio Bonesha FM abamenyesha makuru bakaba batari bake badi mu bihugu bitandukanye bahungiyemo kandi bakaba bahunze amasezerano atarafutwa hagati ya Bonesha nabo no kuvuga ko bagifatwa nk'abakozi babonesha bice mu mategeko atandukanye abo umuzi bashira mu wahe muce Bonesha imaze gusubira kugurura
hari ibibazo byo kwicarira ni byinshi ico naco kirimwe ni kimwe mu bibazo byo kwicarira umuntu akaraba ingene zagenze ama ni ingene umuntu yogerageza kubitorera nyicu biciye mu biganiro no kuraba neza n'amategeko byose ingene abigenza
Uyu rero kabari yari Leon Masengo arongoye Radio Bonesha FM mu Burundi ari karaganira na mugenzi wacu Diane Nine hazo kubibazo iyo radio ifatanye n'ugwego rujejwe ibinyamakuru mu Burundi Sense arakoze mugenzi wacu Diane Nine hazo Ahandi naho mu Burundi hari ko haraba amahiganwa y'abaririmbyi mugenzi wacu Fidel Nyongabo yaganiriye na Freddy Kwizera ayoboye ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi amubaza baraganira amubaza uko iryo higanwa ririko riragenda turatega amatwi
abategurira iri higanwa ni Bahudi Bahudi ni ategurira higanwa kugira ngo ishobore gushyigikira abaririmbyi mu ngabirano yabo niyo yateguye ihiganwa bita très musique kugira ngo bashobore gushyigikira abaririmbyi mu ngabirano zabo hashobore kuboneka umuririmbyi asumbije abandi ama agacaronka agashimwe akomeye cyane
nirya mbere ihiganwa nk'iryo riba mu gihugu
oya si rya mbere ngira ntihenze ashobora kuba ari quatrième édition ashobora kuba ari nka quatrième édition ntihenze quatrième édition.
Iyo higanwa riba mu ntara zose zigize Burundi?
Yego ni higanwa riba mu ntara zose z'igihugu intara 17.
Nabahe bari higanwa mwo muri abo bacuraranze?
Urumva intara yose ba barahamagarira aba abaririmbyi kuza kwiyandikisha ama bagacha baturamo babiri akaba aribo bacha baserukira iyo ntara mu rwego rw'igihugu ni kuvuga mu nyuma hazoca haba ikintu bita demi final hamwe na final ama akazoca togwamo abantu abashika bane cyangwa batanu
muna ari ihiganwa iyo riteguwe bararyirukira bararyijukira cyane
cyane gose abaririnje baragitabiye gose baragitabiye gose kandi urabona yuko bateye imbere gose uko hari igihe bariko barahiganwa bararirimba gushika naho umuntu nibaza ati mbega abashe uwa mbere ninde cyangwa uwa nyuma ninde kuko usanga bose baririmba neza gose uvuga ko babyitabiye gose kabisa
muri abo bacuraranzi n'abacuraranzi bacuraranga mu buryo butandukanye ari abacuraranga mu buryo bwa kera bakoresheje nk'ibikoresho bya kera n'abakoresha ibikoresho bigezwe ko
barimo bose baravanze hariho abavuga ibyuma no kuba bakora makaraoke barimba makaraoke bakoresha ibyuma bimwe bita live hariho n'abandi bagira basohora indirimbo zabo mu matudio gusa bamwe twita abagira ama playback bose bahurira hamwe mwese akaririmba indirimbo yumvamo ashoboye amaje ikakiraba ingene selection muri abo abasumbije abandi
iryo higanwa rizomara igihe kinganike
iri higanwa ni higanwa rizomara iminsi 17
kaba ryatanguye ryari
rikaba ryatanguye le 23 tariki 23 kwezi kwa gatanu
hari abamaze gutsindira iryo higanwa bavuyemwo abacuraranzi babandanya kubigira umwuga canke biherera ngaho iryo higanwa rirangiye
Oya hariho umugambi yo umwartiste yashoboye kuronka ikibanza cyiza mutuvuge ku wa mbere hariho uvuga projet eteguwe na Bravo Dinyene yo guca bamushigikira mu bikorwa byose bya misi yose uvuga byo gusohora nka album muri studio bakamubwira ikintu bita management birimo n'izi bakanamuforma kugira ngo ashobore guproduza album imeze neza bimwe bita mu gifaransa les mesures d'accompagnement gushyigikira umwartiste mu bikorwa byose donc.
Mu kurangiza muri make umuziki mubona wifashe gute mu Burundi mwe muyoboye iryo shyirahamwe ry'abaririmbyi mu gihugu?
Nukuri ko icyo nababwira ni uko umuziki muri iki gihe mbona wifashe neza cyane kuko iyi promosiyo turi ko turagira kijya mu 26 tukavuza indirimbo z'u Burundi turabona neza yuko abanyagihugu ubu basigaye babiririmba indirimbo za nouvelle generation rwaruka guhu indirimbo zabo abanyagihugu barazumvise kandi barazizi baraziririmba kandi bararyoherwa nk'uko twamaze ko turabona no mu ma province donc hagati ku ma province du centre aravuzwa concert akaza ba ambassadeur ba pro musique harimo Farias hamwe na Fatbi hamwe na Miss Erika baravuza kabona nyine abanyagihugu ko indirimbo bazizi neza bazimetse bavuga yuko umuziki w'u Burundi uri kuratera imbere muri nouvelle generation.
Murakoze cyane yari no. Freddy Kwizera ayoboye ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi twari ko tuganira ku ihiganwa ry'abaririmbyi ririko riba mu gihugu cyose cy'u Burundi muri iki gihe. Iryo higanwa rikaba rishyigikiwe n'ishyirahamwe Brarudi. Turabashimiye kuri iki kiganiro. Murakoze.
Murakoze namwe.
Kandi naho ubuyobozi bw'intara ya Ngozi bwaraye bwongeye guhagarika ubucuruzi bw'ibitungwa bito bito no gufungura inyama zavyo. Buramatari w'iyo ntara hamenyesha ko ibitungwa birenga amajana 4 bimaze kwicwa n'ingwara itaramenyekara muri komine Tangara. Mwikete yarungikiye abarongoye amakomine yose y'intara ya Ngozi kuri uyu wa mbere. Buramatari Albert Nduwimana abasaba guhagarika by'imfata kibanza uruja n'uruza hamwe n'urudandazwa rw'impene n'intama. Muri ugo rwandiko Nduwimana atangaza ko muri uku kwezi kwa gatanu umwaka w'2019 hibonekeje indwara itaramenyekana ifata impene n'intama muri komine ya Tangara. Iyo ndwara imaze guhitana ibitungwa bito bito bigera kuri 403. Muri vyo ijana vyapfuye muri iyi ndwi iheze nk'uko ugo rwandiko rwa Buramatari rubitomora. Kubera ko iyo ndwara isa n'iyiriko irafata umurindi munini, umuyobozi wa Ngozi abona ko uruja n'uruza rw'ivyo bitungwa rushobora gutuma yandukira vyihuse ayandi makomine. Kuri ivyo Buramatari Nduwimana asaba ko bamustaneri b'amakomine bose bahagarika uruja n'uruza rw'ivyo bitungwa mu kubigumiza mu mpongore. Abasaba kandi guhagarika ubucuruzi bwavyo ndetse no gufungura inyama n'izindi ngaburo zivyamuka ko. Ikindi bamustanere bahamagarirwa no guhimiriza aborozi gutabaza abaganga b'ibitungwa mu gihe bo baba babonye igitungwa gifashwe. Kugeza ubu mu ntara ya Ngozi iyo ndwara iriko ivugwa muri komine Tangara gusa. Ntakiramenyekana ku ntara zihanye imbibe na Ngozi. Ibitungwa bito bito bisubiye gufatwa n'indwara inyuma y'amezi make bihawe urucanco rubikingira akaranda kavyandutsemwo mu mwaka w'2018. Ico gihe ako karanda kahitanye impene n'intama 10,000 mu gihugu cyose. Radiju ya Amerika yagerageje kuvugana n'umuyobozi ashinzwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi uwawe Justin ngo aduhe inkuru irambuye yamara ntiyitavye telefone yiwe ngendanwa. Mu Burundi kandi abantu bitwaje imipanga barateye umutekano muke kandi baramaze gukwiragira mu mazone atandukanye mu gisagara cha Bujumbura nk'uko vyashikirijwe n'umukuru w'ico gisagara Fredy Mbonimpa. Nivyo mugenzi wacu Frederic Mundikije aza kuganira nawe mu kiganiro muri sangacu uyu munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Aho ni naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio 18 Washington DC. Mubandanye mukurikirana ibiganiro n'amakuru kuri site yacu ya internet ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
des plafonds, c'est pour ça qu'on se lève tôt. Mafioza, midi,